Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cyacu cha internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR bizobandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimo n'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi. Amakarata ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Nakahe karusha ayo makarata mashasha azozana na cyane cyane ku bakiri bato mu gihe havugwa ikibazo cy'ubushomeri bukomeye muri uwo mugwi mu makambi y'impunzi z'abarundi mu Rwanda ku buryo n'abarangije za kaminuza bavugwa ko bataronka akazi. Rekayamara tubanze dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Pierre Clave Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda atubwire ku byerekeye ayo makarata mashasha ndangampunzi.
Ikarata ndangampunzi zahawe impunzi zahungiye mu bisagara cyane cyane Kigali nta nahamwe zitandukanije ni karata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe. Gusa iyi mpunzi iriko ikimenyetso cishyamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR n'urudome R rwerekana ko nyene kuyitunga ari impunzi. Aho indangamuntu y'u Rwanda ikoreshwa ni naho iyo karata ndangampunzi ikoreshwa. Abazihawe nka bose n'abarundi hamwe n'abakongomani bake. Abaronse izo karata barashima. Aba barimwo uwaramaze gufatwa kuko atavyangombwa afise.
Zasohose ntahari nagiye mu ntara harakaraka narindimwo. Ejo ndi naje kuwa kabiri barambwiye ati gahunda ni kuwa gatanu saa tatu. Navuga ntibuca ntihagere uwo munsi ugere. Numva nishimye cyane kuba ndakabonye. Iyo urimo uragenda hano mu gihugu ukagira aho hari imikwabo ukakoza bya ngombwa ubaye ukafite bizaba ari byiza cyane kurusha. Bagiye bamfata kuko njyewe nkora ibiraka nkora ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iriya sitadi bayibone bakavuga ati mushinga ntahe ati komereza ni byiza. Akanako dushimye ko kabikika neza nk'uko kabikika kurusha kiriya gipapuro kinini. Cyane rwose niyo ngize ikibazo njya baranyije telefone mu minsi yashize nza guswapisha nkoresheje iki gipapuro kinini.
Cyaje ndi numva ibyishimo biri ndenze kubera kuba ntafite hide byantera imbogamizi bya hatari kubera nagira ikibazo najya gushaka akazi cyangwa bakanyaka icyangombwa kandi numva ko na mitiweli ibyo bijyanye ndayifite. Igiye kumfasha bya hatari mu iki gihugu cy'u Rwanda ufite ihide biragufasha cyane gukora serivisi nk'iz'abandi ushobora gukora serivisi nk'umunyarwanda byawe byose.
Impunzi zahungiye mu bisagara ziheruka guhabwa ni karata ya mitiweli. Iyi nomero ya mitiweli yahujwe n'iyo karata ndangampunzi kuba kwije imyaka 16 yo kuyihabwa. Ukiswe n'amagara atwara iyo karata ndangampunzi kwa muganga gusa nk'umunyarwanda wese. Ni kimwe muri byinshi uyu musore ashima ko iyo karata yaronse igiye kumufasha.
Iradufasha gusumba urupapuro ikora batubwiye ko ikora byose. Donc irimo mituere dushobora kuyikoresha muri banke mu kugura ama SIM card ibintu byose bikogwa na ID nk'abandi bose. Izokimfasha kuko ubwa mbere twahora badusaba ibyangombwa tukerekana impapuro navyo ntivyatworohereza cyane cyane kubajejwe umutekano kubera bari bazi ngo abantu bose b'impunzi baramaze kuronka izi ID.
Ngomba kuje ko bika nabonye agafaranga.
Yamara naho biruko harabatisanze ku ntonde kuko ID zabo zitarakogwa basiguriye bavuye ko amazina yabo ashobora kuba yanditswe nabi abane nabo bakaba batarafotogwa mu buhinga bwa none bashizwe ku rutonde rwabo basabwa kurindira kugira ngo izabo zizokogwe uwo mukongomani yari yazanye umugore n'umwana aheruka kuvuka yahuye n'ico kibazo ko umwana wiwe atarafotogwa
kimikwa na shida ya mutoto na mke wangu njo nyi barakwa bajapata bado ID
Ati nari mfite ikibazo cy'umugore n'umwana batararonka ID. Umwana ntaraja ku rutonde muri HCR wabontunze n'ifoto yiwe ntirajayo. Byatumye ntaronka ID ya madamu rero. Gusa bansigura ingene bikorwa naho nzo kwitura. Tuzogaruka. Ifise akamaro gakomeye cyane kuko ngaha mu Rwanda hari n'igihe uburakazi canke serivisi kanaka kuko ata ID. Nico gituma nifuza kuyironka cyane. Nzogaruka nina kwiza ibyo bantumye.
Narudia kabisa.
Komite y'impunzi ihamagarira abamaze kuronswa izo karata ko bozibika neza bakanazitwaza kugira ngo bazerekane iyo bazisabwe haba mu ibarabara canke ahandi. Patrice Ntadohoka atwara iyo komite avuga ko hari n'abandi barundi hafi ibihumbi bitatu bashasha batarashakirwa kuko bahunze vuba abahamagarira kuja kwiyandikisha ku biro bikuru bya HCR kugira ngo niha barusanse umavuba rw'abashasha nabo bazoshigwemo
mbonye nakanya gutera kame impunzi itari yandikisha ko minisi barazandika ko tuzoja kwiyandikisha bwa mbere hoho kuri HCR Nyarutarama kugira bamenye igitigiri kumwe arabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi biranga ko baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kwiyandikisha no kuvuga ariko n'abafite abana batoni batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonye n'ikizo iyo bumvise habaye kwandika donc a registrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut kandi bashobora kuvugwa nakamanda bateye kandi bavyumva ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavuga
kubera batarazironka bakiri benshi HCR no Rwanda bafashe ingingo ko zizohora zitangwa kabiri mu kwezi ku munsi wa gatano wa mbere w'ukwezi hame no kundwa igira gatatu ku wa gatano nyene abenshi batarazironswa na barundi kuko ari nabo mpunzi nyinshi ziba mu bisagara barenga gato ibihumbi 11,500 Pye Clavine Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turagushimiye TKV kuri iyo nkuru twatumiye rero Jean Bosco kubishatse ayibo impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda mutumire ndakuramukije
aho
enda baramukije
ndabaramukije natwe
ego
hano ni mu kambi ya Mahama
ego makarata mashasha ndanga muntu Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe HCR vyahaye abarundi impunzi z'abarundi n'abakongomani n'ababa mu bisagara gusa uko ndavyumva
yego kugeza ubu nabo mu gisagara
ntitubumva neza wakwigira hirya ntitubumva neza biracikagurika ntitubumva neza
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR bizobandanya gutanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu bisagara n'iz'abakongomani turi kumwe n'umutumire Jean Bosco kubishatse ayoboye impunzi z'abarundi mu kambi ya Mahama mu Rwanda muratumva neza ubu
Ebo ndahumva neza cyane. Siko mu munyuva?
ndibaza kwibazo twari ko turagira bitongera byacikagurika nariko ndabaza izo karata ndanga muntu nshasha leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe hase bizobandanya guha impunzi z'abarundi n'abakongomani baba nariko ndabaza nabo mu bisagara gusa
oya nibaza yuko bage uno munsi bageze hano mu nkambi iwacu ya Mahama nawe nyene baratanguye ikintu cha verification biraza yuko bari ko rafotora mu mitsiza nabo nyene twese tuzozironga
ako kamaro kayo makarata ndanga muntu mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Telegraveni yonkuru yari kavuga ko zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye mwoshobora kubisigura kurusha uburyo zishobora gukoreshwamo
ego cyane twamye kuva mu mbere dusaba yuko twaronka natwe amakarite ndangamunzi kuko ari ndangamuntu nyine bene igihugu nyine abanyagihugu batanzwe arabino ariko tugenda turonga amakarite n'indangamunzi rero izo karite zizodufasha cyane kuri byinshi kuko dusanga mu kibikorwa usanga umunyagihugu akoresha kuri ndangamuntu na byinshi usanga niyo karite ndangamunzi usanga aricyo kimwe mu bikorwa bitandukanye mu kujya kuguruza konte mu kuza mbega udukorwa dutandukanye dukenera impapuro ushobora gukoresha iyo karata kandi bikagenda neza nk'uko uno munsi tuba dusanzwe dukoresha amapurufe zijya mapuro turonka z'impunzi usanga naho usanga batazemera ariko uno munsi bizamara kuboneka abanyagihugu bakaba impunzi tukaba tuzifite bizoduha kugira ngo turondere ibyo twifuza mu mpapuro ziba zikenewe
ni kuko ibyafashe umwanya ni mwe mwabisabye cyane n'icyumviro cyafashwe na leta y'u Rwanda na HCR
ni icyumviro cyafashwe na leta y'u Rwanda na HCR ariko rero ko babwiye mu nkambi zitandukanye batanguye mu gisagara cya Kigali ubwo baza mu makambi y'abakomani harama ntuzenya arabari mu za Butare n'ahandi mu ntara bagiye baracaho hose kugira ngo ari impunzi yose kenshi bagende bafashe ni nacyo gituma uno munsi tubona bari ko barahereza hano mu nkambi yacu kuko kanatsinda murazi ko n'inkambi irimo abantu benshi babanza bitegurira rero natwe twasaba mu gusaba ko mwese twoshikirwa kandi twarashikiriwe
iyo karata iravuga kwishobora gukoreshwa nko mu mabanki no kwa muganga ko ifatanye n'ikarata ya mituweli mu bidusigurira
ni karata ni ndangamunzi ariko ni ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe rero ni ubwira ko mu bikorwa byose byinshi umuntu aza gukora abigaragaza nyine nk'uko umuntu agaragaza indangamuntu aga cyifuza gukorera rero tumwe uko ikarata ikora n'abantu
n'ibindi birasubiye kumera nabi sinzi ko kwigiraho gato ukaraba abantu umurongo wagenda neza reka tuze ku mirongo ya telefone dufise ntawe n'Imana uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
ndi mu nkambi ya Malawi kandi mu nkambi ya Zareka
yego ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro
naje ikibazo ndamubaza none iyo karita ndangamunzi iyo fasitire impunzi mu gihe bamwe usanga atabugira cyangwa bafite
yego reka bishure mu mwishure Jean Bosco
muhise neza niba ngo
wogerageza ukaraba ingene wo kwigira hirya ga Jean Bosco ko ntitukumva neza byasiye gucikagurika alo uratwumva ndibaza ko bitabandanya bicikagurika ndumva umenye umurongo ntumeze neza ariko arabaza ni mpawe n'Imana ari mu kambi impunzi y'abarundi muri Malawi yariko arabaza iyo karata ngo akarusho iki kizofasha ngo abantu izo mpunzi ngo na cyane cyane nyinshi zugarizwe n'ikibazo cy'ubushomeri
cyane kumbaze ndamutse ari umwe mu bari
Rekabasubira baguhamagare umurongo wawe umeze nabi rekabasubira guhamagare
Yego
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Adio ijwi rya Amerika mu kigani muri sanga turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe hase riko biha impunzi zirimo n'iz'abarundi mu Rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani n'akamaro ivyo bishobora gufasha kuri izo mpunzi mpawe n'Imana umwe mu batwumviriza yaduteye akamo abaza izo karata ico zizofasha mu gihe avuga ko benshi muri izo mpunzi bageramiwe n'ibibazo by'ubushomeri umurongo wa telefone wari umeze nabi kumutumire ndibaza uko bimeze neza Jean Bosco uranyumva
Yego cyane turabumva turabumva ubu ndumva bimeze neza
Yego ubu nuva naje bimeze neza ico kibazo cy'ampawe n'Imana ari karabaza kamaro ngo izo karata zizofasha mu gihe nyinshi mu mpunzi zifite ibibazo by'ubushomeri ngo naka
nari natangira kuramutsa uyo mutumire mwene wacu w'umurundi ari mu yungambi icya mbere nibaza yuko iyo karata izodufasha ikintu kinini kuko Mubyo umuntu yaje kurondera hari umuntu kumbure abari mu dukogwa dutandukanye ashobora kujya gusaba no kugura agakonte ko kushira mu duke aronso duhera iyo karata muri banke izofasha koroha kugira bamwakire urashobora kujya kurondera udupapuro tumwe n'utundi umuntu ashobora kuba akeneye urashobora no kuba uriko uratembera utagira ikikuranga nawe urazi ko bigoye ariko iyo karata ni karata ikenewe cyane kuko izofasha byinshi ni mbega ni karata indangamuntu urazi ko ikenerwa muri byinshi iyo karata rero kuri twebwe tw'indangamuntu ni indangamuntu ariko ishobora kudufasha muri byinshi
iravugwa n'uko ikoresha ubuhinga bwa none mu kuyikora
ego cyane ni karata ikoreshejwe mu buhinga bugezweho bwa none ni karata n'ukuri umuntu adashobora nkaza karata ndangamuntu z'iwacu i Burundi bapfa gutora ibipapuro ni karata na gakarata keza kandi n'ukuri udashobora kuvunagura uko ubonye ariko umuntu akabungabunga kandi kagatwara bigenze neza na gakarata keza mu mucamake
kandi ni karata umuntu adashobora kwigana
yego udashobora gusubiramo
yego Jimmy ari ku murongo wa telefone ne Jimmy uratwumva
Ndabumva neza cyane nyamakuru.
Jimmy uhamagaye urihe?
Magaye ndi muri Republika ya Kongo uyu masisi.
Yego, ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro ushikiriza.
Ikibazo mbaza umutumire ko kwa ya makarita bayatanga ariko tukaba dufite impungenge yuko nayo umuntu wese avuga rimwe n'ubutegetsi bashobora kumurondera. Byaba bimeze bite ko kwa makarita babaruye ku buryo ntaho wakwirisha nubwo afite akamaro abantu benshi urabona nta kintu na kimwe wakora mu Rwanda udafite iyo karita ariko uyifite nabwo bashobora kugukurikirana igihe cyose utabaye urengamiye kuri bya burenganzira duhora tuvuga ibyo byo yakivuga
reka bishyure mu mwishyure
byo nibaza icya mbere twebwe turi munzi mu gihugu cyatwakiriye kandi niba bateguye kwakira kudutegurira indangampunzi nibaza yuko izo kutavuga rumwe sinobija ko cyane ariko ikigira kabiri ni uko imbere izikaruka muko uno munsi ziriko zirategurwa iniwacu imbere ni uko babanza ari umuryango bakaraba ku mwana ageze ku myaka 16 hanyuma bakamenya yuko niwe abageze kuronka iyo karata. Rero niyumvira yuko nta makosa yobamwo kugira ngo umuntu ayironke iyo karata, kandi nta muntu bigoye kugira ngo uje kwisubiramo hirya no hino kugira ngo kumbure wikoreshe ibyo ushaka kuyikoresha by'iwawe. Nicyo nyumva nakwishyura nshuti yanjye
ku murongo.
Ego ndabumva.
Evariste uri he?
Ndi Bujumbura.
Ego ikibazo cy'imviro?
Je cy'imviro cyanjye mbona ari byiza, kuko mu bisanzwe hajya umuntu yamaze guhunga akava mu gihugu akajya mu kindi, ibintu usanga bimugora, ariko mugambo gihe habonetse umuntu amufasha usanga ari ibintu bimeze neza cyane, kuko biba bibonetse bituri kimusahiriza ntawe ureka kubishima no kubikenguruka. Ni byiza cyane, ni nk'intererano nko gushyigikira nkavuga nti ni byiza cyane, ahubwo nibarabe nyine babigire nyine ko atawo bisubiramo cyangwa yigane nk'iyo karata hamba ngo bihave bitera induru usange ari nk'akajagari bigiye mu muce byo bari byiza.
Murakoze.
Yego,
Mutumire muri aya makarata aravuga ko bamaze kuba mu tubazo dukeyi, yamara leta ivuga ko izoja mu buryo nk'abantu ngo babiyandikishije kuyaronka batarayaronka, bivugwa ko kumbure amazina yabo yanditswe nabi. Ku bafite izo mpungenge mubabwire iki?
Umuntu afite iyo mpungenge leta niyoraba neza, kubera mu bisanzwe habaye nk'ibintu nk'ibyo usanga hari abantu bashaka kuyikika mu byiza, ugasanga bashaka gukoresha ibintu by'ubusuma cyangwa hakajyamo ka mwana wa mama kubera baba babona harimo akarusho. Icyo nozabo bikorana umutima w'ubwitonzi n'umutima w'urugabo atabintu by'akajagari byo bamo niho usanga bimeze neza, aparaporo yo kuvuga ati kuwo ari uwo wanjye cyangwa ugasanga hagiyemo abatabikwiye ibyo ibyo ari byoroshye cyane, ariko hagiye mo babikwiye byo bari byiza cyane.
Ego dufise Jean Marie ku murongo. Jean Marie uratwumva?
Ego ndamwumva.
Jean Marie urihe?
Nirumbonge mu Burundi.
Ego ikibazo icyumviro ugishikirize?
Ego ariko misanze kuko amakonekisiyo yabaye nabi sinabasha kumwumva neza uwo mutumire.
Yego turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangamuntu leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe HCR biriko bihereza impunzi ziri mu Rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye.
Yego mensanze vraiment gena mba tuchimbe yacu bari fiza cyane, kuko urumba birasakarusho ku buryo bashobora kumva yuko bose bagira ubwigenge nk'abenegihugu baho hantu, kuko bafite amakarata ashobora kuba baranga. Hanyuma akabazo nako nuca ngira ko mbaza
yego
none ubwo babyutse bagira nyine ubwigenge bwo kubasha kuba bosohoka nk'ayo makambi bakajya gushaka akazi ngaho mu Rwanda.
Murakoze, reka bishure. Mumwishure Jean Bosco. Alo? Jean Bosco ndite mufise ku murongo wa telefone, reka turasubira tumuhamagare.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe impuzamakungu ryita impunzi HCR zasubiye gufata yugutanga kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangampunzi aho dufise umutumire Jean Bosco kwibishatse umwe mu bariko baduhamagara Jean Marie ari mu Burundi yari kabaza ngo izo karata nimba zizofasha impunzi gushobora gusohoka mu makambi ngo zikarondera akazi mu mwishura gute
ego nico ni kintu cya mbere gikuru twabonye ko izo karata zizodufasha kuko n'ubundi abakazi tajya icyangombwa kugaragaza urumva ko byari binagoye batamenye uri we ariko izi karata ufite bizogaragara neza yuko ni muri yanzira nyine twavuga yuko umuntu azogenda kurondera kuko ntazoja gusaba akazi batagusabye igipapuro kimwe cyangwa ikindi ariko kuko uzo ufite indangamunzi uzo ufite ikintu kikuranga bizofasha cyane kugira ngo upigane isoko hamwe n'abandi rero nibaza yuko biradufasha cyane kubaza bamaze kuzironga
mwibaza ko bizofata umwanya unganiki kugira ayo makarata be impunzi zose za yaronse
nibaza yuko atari gihe kirekire kuko uno munsi turiko turavugana imiryango myinshi iramaze guheza kuva ku miryango 14 kumanuka shobora kuba bageze ku miryango 5 4 kumanuka n'imiryango y'umuntu umwe ndabona uno munsi kuva kwa mbere bamwe bagenda babafasha gusa icyo dushigaje n'abana bari ku mashuri ko benshi twanse kura ku mashuri kugira ngo babanze bakore ibibazo ariko nabo nyine gushika mu ku gicumi na kumwe abana nibarangiza ibizami bane barimwo bakajya mu kiruhuko bazobakorera kugira ngo indangamunzi ironke bose ushikanye imyaka kandi afite kwironka rero nibaza yuko ni vuba cyane
Bazutoza tanga Tugaruka ku murongo ya telefone Pascal Utiakama Pascal uratwumva?
Abonga.
Pascal uhamaga bite?
Ibujumbo.
Yego. Ikibazo ubaze umutumire cyangwa ikimvira ushikirize.
Aho kugira ngo ndabishinye cyane kubona abandi bahaye kubera bizona bafasha gutembera atamuntu abinuba kubera twase igihe baranga. Icyo kimwe nuko bogira bo bafata nko ku mpanza ya Tanzania nkuko yakomeza bafata ngo bagaca babirukana babarungika ngo baje ku ngufu mu Burundi kandi nta mutekano uraboneka neza kuri bo icyo bankunze kitarashobora gukemuka
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga muyoboye ikambi y'impunzi ya Mahama impunzi ziri muri iyo kambi ubuzingana gute
uno munsi impunzi turiko turaba hafi 65 ariko turimo twakira ejo cyangwa hirya ejo tuzovuga 70 ko abantu turabona ko bakomeza bahunga ari benshi ku mutekano muke mu gihugu cyacu cy'u Burundi ero uno munsi turi ku 62
birenze yego muravuga ko hari impunzi zibandanya ziza mubona hari uburyo buhagije bwo kuzakira haba nk'uburaro n'ibindi
uburaro burahari uko bimeze kose tuzosaranganya kuko nibaza yuko igihugu cyatwakiriye na HCR bari kumwe uko bazuma bakira nabo nyine barategura ingene bigenda ariko no kuri n'ahari hato twasabika ariko bakagira amahoro mu mutima rero turabona yuko batobura abo bashikira nihanini
ibibazo mufise muri iyo kambi byifashe gute mubibona gute
ibibazo ni nk'ibisa ni nk'iby'abandi bose uretse ko nyine umuntu abari mu buhungiro abari mu gihugu kitari guhabo abari mu gihugu nyine urumva ariyo byinshi umuntu asaba afite kandi ikindi nacyo aho turi ibintu biguma ubu tugeze mu bintu ibintu biguma biduga cyane ibiribwa ako niko kabazo tubona ariko karaba ariko ubundi ibindi bisigaye bwari ubuzima busanzwe bwari ubuzima nk'abandi bose umuntu agenda yiyakira mu myaka imaze kugera itanu, umuntu agenda yiyakira muri byose akagerageza. Rero nibaza yuko ni bwa buzima nyine bw'impunzi, nibwo turimo nk'ahandi hose nta kidasanzwe mu buzima.
Haravugwa ko ari ikibazo gikomeye cy'ubushomeri na cyane cyane mu bakiri bato n'abarangije amashuri na za kaminuza, bavuga ko bataronka akazi bihagije byoroshe. Nikihe mwibaza muri ko mugerageza gufashamwo abo bakiri bato mu buryo mushobora?
Ego nivyo, ico nico turafise abana benshi ariko baraheza amashuri yisumbuye, ariho abariko baraheza kaminuza, nivyo. Ariko ikintu cya mbere twari dufite ikibazo ni uko naho nyine numva nta byangombwa bigaragara byari bihari, nta umuntu yashaka kujya gupiganirwa amasoko ahandi. Icyo ni kimwe umburaho yumvise nta akazi kari bikagorana. Ariko rero icyo ni kimwe gishobora kuzotubera igisubizo. Ibindi bisigaye ni uko twosaba nyine nk'uko igihugu cyatwakiriye natwe ziri kumwe, nk'uko bariko bakomeza kudufasha muri byinshi kugira ngo hirya no hino aho kumva amasoko cyangwa ibikorwa bitandukanye yuko boza baradushyiriramo abana kugira ngo turabe nabo ko muri ibi bihe bagerageza kugira ngo barabe icyo bakwifashisha mu buzima bwa minsi yose.
Ku byerekeye ayo mashuri no kukongereza ubumenyi kuri abo bakiri bato abadashoboye kurangiriza amashuri yabo nk'aho mu Rwanda, hari uburyo mukorana na hase kugira ngo ishobore kubaronkera nk'ama bourse d'etude?
Ego mu banyeshuri hari igihe tuza turonka ugasanga nk'ama universite atandukanye prive, ukaza wumva badusavye abana batatu bane niko bimeze. Ariko si kenshi, ariko biriko biragera, tubona ko bigenda bitera imbere. Hari aba muri kepa baradusaba, hari igihe usanga zamezo shalom barakadufashe muri ivyo. Turabona yuko ni vya binyene nuko hari hakiri kare, ariko turabona uko firamize ziri nkambi uko ikiragenda ikura, niko nabo ibintu biko bigenda byaguka. Turabona ko abana bamwe n'undi ibenshi, ariko turacakeneye uko turafite abana benshi bagikeneye za kaminuza, turafite abana benshi bagikeneye gukora akazi. Ariko bukebuke bizogenda bishikwako kuko navuka rimwe ngo yuzure ingoso.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean Claude ari ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye wihe?
Ndaha muri Tanzania.
Yego, ufise ikibazo ku mutumire icyumviro?
Nari mfite icyumviro hasasa kwibi mwavuze ya Hasel na n'u Rwanda byafashe umwanya wo gutanga ibitamurisho ku mpunzi.
Yego.
Mu ncamake uwo mugambi bafashe ni mwiza, kandi batanze n'akarorero no ku bindi bihugu byinshi nk'izi za Tanzania zigufiriza impunzi, ntizibabahe bibaranga kumbure ngo baronke umwanya wo gukora utuntu twabo two kwisumamo neza, bakabaho nk'abandi bantu, baye bakareka gufata abantu nk'uko mengana bafungwa. Burya gufata umuntu nk'umuntu umengana umufungwa kandi ari impunzi, kandi amategeko y'impunzi ari kurira umuntu kwidegembya, barabe bazitezura impunzi ziri muri Tanzania avete bamere nk'uko ku Rwanda rwerekanye akarorero keza wo gutanga ibitambulisho ku mpunzi kugira ngo biborohere mu buzima bumwe bumwe bwo kubaho nk'abandi bantu ku isi.
Uri muri iyo kambi y'impunzi muri Tanzania?
Genda hamutendere.
Ibibazo ngaho byifashe gute by'uko bivugwa ko leta ya Tanzania na leta y'u Burundi byashaka kubatahukana, byifashe gute muri iki gihe?
Oya, ibyo mwizanzwe nta muntu yavuga ukuntu byifashe neza, kuko wewe ukuntu tuyibona tubona ari agacerere impunzi zibaye nk'uko zisanzwe zibayeho nyine. Afite umuntu ahunguka abishatse nyine nk'uko yari asanzwe babikora. Bijya narabitangaje na leta ya Tanzania bitaratanga icyiyumviro cy'ukuntu cy'ahantu biba bihagaze ku kijyanye n'icyo kibazo, yavuze ko ari ntabanduka. Tubona umenga aba yarakibangiriyeho gatoya kubera abantu tubaye uko tuba dusanzwe tubayeho nyine nk'uko umuntu yari asanzwe babimenyereye nyine ngaha. Urumva ko birasanzwe nyene turabimenyereye nta uratora umuco wavyo nyene mugaba abantu bataba bishatse nyene nkuko amateka zanduka bivuga nta uvuga ngo bariko barirukana abantu ku ngufu
wahunze ryari
yanahunze mu 2015
yego gushika urumva icatumye ihunga kitaratorerwa umuti
kugeza ubu uri kurabiraba ntikiratorerwa umuti kandi ugacura abantu nk'akarorero akajagari kameze iminsi kabaza abo banzu urumva ko nticyari kuduhumuriza kagatuma dusubira mu bihugu cyacu naho tutacanke tunagikunda urumva ko kitarakemuka umusanzwe uravye urugendo ruracari rurerure cyane ntikirakemuka cyane nk'uko umuntu yavyizera ijana ku ijana naho agahengwe kahari ukewe
murakoze turakushimiye
namwe murakoze mwagize neza kudutelefoni
nta kibazo radiyo ijwi ry'amerika i Washington DC mutumire Jean Bosco kwibishatse muyoboye ikambi impunzi z'abarundi ya mpama mu Rwanda twariko turavuga ku bibazo biriho no cyane cyane kugwaruka uretse ubushomeri ugwaruka mu bisanzwe nk'ibyo bibazo by'ubushomeri biratuma rufata inzira mbi kubera ibyo bibazo yuko tabona imbere yabo kazoza niki mubafasha gute nk'abakiri bato ntibaje mu nzira mbi nko kushurashura gufata ibiyayo urumutwe niki he mukora kugira ngo mubagumize bari occupe no vuga mu France
niyumvira icambere kibaho nuko tubaba hafi kuko turazi ibihe tuba turimwo cyane mu kubaganiriza icyo ni cya mbere icya kabiri twagiriwe ibakwe navuga amashyaka atandukanye akorera hano mu nkambi minima ihagarariye ntuzenya leta mu Rwanda hamwe na hase bose iyo tugiye hamwe abana usanga kenshi baragira utwo bihangira imirimo mito mito bikagenda neza kuko hari abaja kwiga imyuga ivyo bikubigagaruka bikanabafasha ubwabo ikigira kabiri kenshi usanga dufise umwanya munini w'inkino z'umupira w'amaguru amaboyi z'amaboko basket volley football ugasanga ni muri occupation cyane cyane baba barimwo no kubaganiriza na cyane cyane umuntu abereka yuko nibo Burundi bw'ejo nibaja mu biyayura mutwe bakajya muri ibyo by'ubusambanyi ejo tuzoherera hanze y'igihugu rero muri iyo ntumbero turafise urwaruka rwinshi cyane kandi bumva kandi bashoboye kandi igishe n'abandi kugira ngo mbega bigende neza rero mu ncamake ni hamwe nyine atanyambo ibura gahonzi ariko turabona ko urwaruka rwaca no mu nkambi yifashe neza kandi ariko babyifatamo neza nicyo twavuga kinini
ego mako muravuga ko mukoresha nk'ibintu by'inkino mukugira abagume ku murongo hari n'ikintu kwibaza cy'umuco n'ikihe mukora kugira ngo ntibatakaze imico nakaranga kabo k'abarundi nibihe mutegura mu bijanye n'icyo gisata
nokore mu nkambi yacu n'icyo bakaranga turafite ingoma hari ingoma ziravuzwa abatambyi abana bakobwa baratamba intore zihari mbega nta kintu na kimwe cyane cyane nk'abantu bakuze turabereka umuco w'ikirundi kugendera ubuntu bw'ikirundi kuva kera rero nibaza yuko hano ibikorwa byose byahora biri mu gihugu cyacu nka byose abana b'u Burundi barabikora turumva yuko ni ukuri kandi turafite n'abarimu bari hano kenshi begera abana bakababwira ati yewe kuva na kera hariho kirazira mu Burundi umenye gutya rero niyumvira yuko atari bihindutse uno mucankejo abana bari ku murongo mwiza
hanyuma hari igihe ahora haza nk'abantu bavuye hanze bakaza kugendera iyo kambi yanyu ya Mahama hamwe n'abantu rurangiranwa ndibuka kumenga kamalara yigeze kuza ngaho n'ikihe bifasha kuvyerekeye impunzi ziri ngaho na cyane cyane abakiri bato
ni ikintu kigaragaza neza yuko abantu bataba baradutereranye iyo baje kuturamutsa karatsinda n'ibene wacu babagiye mu babo iyo baje kuturamutsa abenshi biduha natwe kugira umutima uremye bigaragaza yuko naho turi mu nkambi ariko bene wacu hirya no hino aho bari baratwiyumviraho bakaza kuturamuka abashoboye kuronka umwanya bakaza kandi bakatuganiriza kandi bagasiga impanuro bikagaragara neza yuko kuriya kuza kw'abashyitsi no gutanga impanuro bigira icyo bifashije urwaruka muri rusange n'abatama bacu dushyikirano reka imiryango yose muri rusange.
Mwavuze ko ibibazo mu bibazo mufise ni ibibazo mwavuze biranga abantu b'impunzi baba bahunze igihugu cyabo, nikiye kibazo nyamukuru mubona mufise gushika ubu n'ubuhe buryo mufise uburyo mufise bwo gufasha bungana gute?
Uno munsi ikibazo kinini dufise ni nk'icyo, nuko uburyo icya mbere murazi yuko abantu baba mu nkambi tubaho dutegereje yuko baduha icyo dufungura rero mu buryo buhari ku muryango cyangwa ku mutwe w'umuntu ni amahera make cyane, ugasanga muri ayo mahera make n'ibiribwa ugasanga biguma biduga, hari ibihe usanga ibihe by'uburimyi usanga muri ibi bihe reka atari hano gusa mbega n'ahandi hose mu Rwanda nk'aho usanga ibintu bigenda bizimba biduga kubera ibihe by'uburimyi, ugasanga rero kubera twebwe aho turi bica bitugora kuko ntayo mahera ntaduga ntamanuka, usanga rero ibintu iyo biduze ugasanga mu miryango birabagoye kugira ngo baronkere batuma barongere bashobora gutunga imiryango.
Alo, umurongo wawe urasubiye kumera nabi, reka tubanze tugerageze kubahamagara mu kanya.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga ku ngingo ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR yo kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi, amakarata mashasha ndangampunzi. Turi kumwe n'umutumire Jean Bosco kwibishatsa yoboye impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda. Mwavuze bifite ibibazo by'uburyo buke, hari imirimo mwoba muri ko mugerageza gutegekanya nkaho mu kambi kugerageza kwibeshaho kuba bangaho bagakoresha ubuhinga basanganywe, hari ibyo mukora ngaho canke kumwe ko mvuga n'ibifungurwa bike murafise ahantu mushobora nk'ukurima mukimbura ibintu bishobora gufasha?
Imirimo irakorwa mito mito nyene ku muntu kutwo yarasanzwe amenyereye, hari igihe ari basanzwe bamenyereye gukanika uduki amakinga, hari abamenyereye ubudandaji. Uno munsi dufite amasoko mu nkambi, dufite nk'amasoko agera kuri atatu, ayo yose usanga kenshi ko bashoboye bazi kudandaza bafite ako gataye gakeyi baragerageza. Niyo nzira imwe iriho abantu bagenda biyunganiramo duke, ariko uce wumva ko atari bose, hari abandi usanga nta mwuga yari afite cyangwa atabikorwa bigaragara ashobora gukoresha kugira agire, ugasanga rero abategereje bwa buryo nyine buhabwa na hate, ugasanga rero nizo bitera ikibazo. Rero mu ncamake uravye nka benshi imiryango myinshi usanga babategereje ubwo buryo buhabwa na hate, nacyo gituma ubwo buryo iyo ari buke nawe nyine usanga imiryango bibagora.
Uretse hase abandi bagira imfashanyo gute mubona bishura ku bibazo mu baturage?
Abo dukorana amashini amashyirahamwe atandukanye ari hano mu nkambi nka bose dukorana neza, kimwe gusa gihari ni uko iyo abantu bari kumwe bagahuza inama n'umutima kandi tugakorana twumvikana, ni ukuri turavuga ku inkambi yacu n'abadufasha n'amashyirahamwe ari hano turakoranye neza muri zose iyo ari gikenewe turashika tukababwira kandi ari cyo bashoboye gufasha bagafasha rero mu camake navuga yuko nta kidasanzwe n'ukuri tukoranye neza cyane
hari uko muhura n'izindi mpunzi cy'amashyirahamwe izindi mpunzi ziri mu bice bitandukanye byo ku isi mugasangira ibyiyumviro
oya ni turagirwa ibyo bakwe ariko natwe turavyifuza kugira ngo tuze turamenya izindi mpunzi bimeze gute ariko kugeza ubu navuga yuko ntabwo turaza turahura uretse nyine abari hano mu gihugu cy'u Rwanda kumbure ushobora gusimbira Kigali cyangwa ahandi mugahura mukaramukanya ukavuga imbega bimeze gute ariko mu ncamake nta guhura cyane biriho na ntabwo duhura
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku murongo wa telefone turafise uduhamagaye izina ryawe
Silvestre
uvuze ngo witwa
Silvestre
uri he
Silvestre
yego uri he
Uganda.
Ego ufisi kibazo baza umutumire icyumvira.
Ndafisi kibazo baza uyo mutumire. Twebwe turi munzi ariko turabura icyo dutahuka ngo dusubire mu gihugu cy'iwacu. Ni Buganda biragoye n'ishira koronka. Icyo gusabira ngo usubire mu gihugu cy'iwanyu. Icyo kintu rero twatubangamiye handi Buganda kuko hari abashi bifuza gutaha bakabura ingene bataha kandi nako twifuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro i Buganda hari ibigwara byinshi bibi hari n'ingorane nyinshi nuko zitugora nyasa ni wacu igihugu cyiza igihugu cy'Uburundi ni igihugu cyiza cyane ariko ibibazo dufite hano biraturemereye twarabuze ingene dutaha benshi turi benshi twarabuze ingene dutaha ariko mugabo icyo nosaba leta y'u Burundi nuko yosubiza ku murongo ijwi rya Amerika ikongera gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kuko yaratubwira amagambo menshi uba yagamba ayo batubwira ubu usanga bimwe bagamba ibitari byo kuko ibintu biza mu mbuga gurukana bumenyi ugasanga byakwashwe n'abantu batabisirutse mu mwete ariko twasaba leta y'u Burundi kwiyosiza ku murongo ibyo bibazo byafashe Radio Amerika igasubira gukorera mu gihugu igasanzara kabisa kugira ngo yaduha ibiganiro byiza cyane yaduhaye dusangira ijambo yaduhaye ibiganiro byinshi urabona ibiganiro turimo ubu ku mugoroba ibiganiro cyiza cyane muri isanga nuko n'ibindi biganiro byinshi turifuza Radio Amerika ko yosubira ku murongo icyo kibazo cyabiteye bakagisubiramo tukabona amahoro yo kumva amakuru meza tomoye kukivugira ku mugaragaro ikahisa amakuru ikavuga amakuru atomoye turayishima rwose Radio Amerika ibiganiro yaduhaye urumva ko biranyaye cyane muri isanga yadusangira ijambo n'ibindi turabikunda cyane rwose turakunda Radio Amerika bayibe yongere isamirane mu Burundi bongere batembere mu Burundi aho bashaka hose basanzare nibyo turiko turasaba abanyagihugu kuko baratunigiye akantu kanini cyane katugwa neza akuno kajamu fisino ndabatuye bunyene
murakoze mwako muravuga ko mwifuza nko gusubira mu Burundi iyo musavye hashe ntibabafashamwe kugira mutahe
ndibishoboka ibya Buganda biragoye evat kugira ngo uyisabe ngo nutahe mu Burundi biragoye ahubwo bashaka n'abandi bazi
ahuri muri Uganda ni mu ikambi impunzi cyangwa uri Kampala
ndi kamara mugabo n'abari mu kambi y'imuzi barabuze ikibe cyane turaganira turatiri hamwe
wibaza ko mwaba mungana gute nk'abari Kampala
emwe turi benshi kandi n'ukwindi tugira moko ibya moko byo kuvangura umuhutu umututsi ntibirimo abahutu n'abatutsi tuganira neza twibaniye neza emwe dusha butau kiari mwe tuli kumwe na wo mikubira moko kiasi alipo kiozi watu abu itibuta hana ni shaukino
wavuza kumufisi ni bivazo vinsi chane waduchira kumayange bivazo nyamukuru mufisi nga
bivazo dufisi ni tinguara ni tinzara usanga ukosikwa kwa idusi mwurunda taribu buri hano tinzara nayo tuayereira nishuwa kuwa mungambi ugumuyereira kuondiri ujima haanzi kuondiri njene urongu tuko kudia na ugumye mungambi uopwa uopuka uye nione tu umatuyereira nuko hivikuwa na abdobi kawabizu kwa sanga nudiri uzaku kwa kusano uko usebeni aruma mingiza aduha ama kudu ya kumbe akazadufa kakaduwa nutini nutini nidikie tuka mwabwirere tudashashuye na ibundi twatwa rashuye
wajuva uva hehe mukiri hehe gice cy'u Burundi
nembo kamuri komune muruta muri zone mubuga muri komune muruta muri zone mubuga ku musozi wa Mikuba
aho ni muri
mu rohavuka mu rohayemile
ni mu ntara
ze mavidiswa ni ho mvuka
ni mu ntara iyi
twariganye twakoreye hamwe yiga mu gatatu nanjye nyiga mu kabiri
eh muri ni ihe ntara
eh
ni muri ihe ntara mu Burundi
niwe mvuka mu ntara ya Kayanza
ah mu Kayanza
muri komine muruta
yego
muri komine muruta zone mubuga zone mubuga umusozi Mikuba mworoha nawe avuka tuvuka hamwe ari muri zone mubuga mworoha Emile yakoze mabizi kwa Ibujumbura tuvuka hamwe mworoha yiga mu wa gatandatu nanjye nyiga mu mwaka wa kabiri mworoha Emile
wahunze ryari
ndamaze imyaka myinshi munze yene irarenga 10 igomba ishike 20
imyaka myinshi ufise umuryango
aka myinshi kabisa nguma mungira hari ya mungira hari ya mungira gushongera ibuganda
urafise umuryango muri kumwe gaho
yenda afise umugore n'abana
yego turabashimiye cyane tubifurije kuroranigwa ibyo bibazo muri ko muravuga mukaronka agahengwe bikagabanuka turabashimiye
nawe ndagushimiye gose kutwumviriza kumva ingorane dufite
turabashimiye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga nihe migambi mufise ngaho mu kambi ya Mahama no kuze byavuba nibihe birebire nibihe biri imbere
nibaza yuko nta mugambi munini umuntu yokora ari mu gihugu kitari gwiwe ari mu buhungiro ariko mugambi dufise nuko abana bacu bokwiga kuko nico ca mbere kiriho gikuru kugira ngo ibindi byose boronka n'ivyo turo ivyo byose tuvuga bo bironka ariko bigarangira ariko cane cane umugambi mukuru dufite nuko abana ko aba nibo ejo nahijya ejo nibo ndongozi z'igihugu cacu cejo nico umugambi mukuru ibindi byose bisigaye nibaza yuko n'integuro igende ibaho ku munsi kugeza igihe kimwe ngo tuzoshika ku ntondoro y'ibikorwa dushobora gukora na mugambi ugaragara umuntu wokora kuko kanatsinda utabura ahantu hagaragara kugira ngo ukore umugambi
mwavuze ko mugerageza gutuma abana badata umurongo badata umuco kuvyerekera ururimi murarushimikira koko kenshi cyane nk'abantu babaye impunzi bari hanze y'igihugu biroroha nk'uko rabo bakiri bato kwibagira umuco kwibagira ururimi nikiye mukora muri iyo nzira
oya nokore ururimi nibashobora kugwibagira kuko mu nkambi muri abo bantu twavuze abenshi kugeza ubu na barundi turaganira ikirundi bavuga ikirundi rero niyumvira yuko no kuganiriza abana ndumva yuko ururimi badashobora kuruta badashobora gutumuca
naho muri amashuri kuri abo bana muri mu gihugu gisanzwe kivuga ururimi rwumvikana ikinyarwanda n'ikirundi biregeranye baravuga icyongereza n'igifaransa caragumyeho mu tuma abo bana biga muri zo ndimi zibiri zikomeye nk'icyongereza
no mu gihugu
cyacu barasanze kuri gahunda kiba kirimo n'icyongereza mu bana baba bageze muri secondaire ariko na icombo na cyoco abana dufite eka kuko basanzwe bigana n'abana bo bo hanze bisobanurwa abana b'abanyarwanda baba bari hamwe n'ukuri indimi abana usanga bari ku ishuri bariga nkuko bisanzwe kandi bageze no mu rugo usanga kuko bari kumwe n'abavyeyi baganira ururimi nyene kwa mavuko rero numva mengo nta kidasanzwe mu ndimi canke ukwiga abana n'ukuri baramaze kwiyadapta muri byose.
Murakoze. Habimana ari ku murongo. Habimana uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Ndano imuhanga mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo.
Yego, unyarutse ikibazo canke icyumviro?
Murakoze. Icyo nashaka kubaza kubijyanye n'ibyo byangwa mushaka bari guha abo izo mpunzi.
Yego.
Mu byukuri turabona ko kubaye ibyangwa rwose ntago ari ikibazo. Ahubwo byibuze turabona ko mu gihugu niko ari mu gihugu cy'Uburundi ko ari umutekano. Kuki badashyiramo ingufu kugira ngo babacyure bajye mu gihugu cyabo? Aho kugira ngo ahe ibyangombwa byo kwitwa impunzi kandi igihugu cyabo gifite umutekano. Ese byaba ari bimwe mu bintu bishaka kugaragaza ko badashaka kugira ubushake bwo kubakira kandi igihugu cyabo gifite amahoro? Mbere ko bari kwitegura kujya mu bintu by'amatora. Ikindi twibazaga ese izo mpunzi ese ko tubona mu gihugu cy'u Rwanda arimo hari kugenda hagaragara ibintu by'ibibazo by'umutekano bimwe na bimwe hirya no hino. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'umutekano muke kubera ibi bibazo biri kugenda bivuka. Nyamara ibyo bintu mwaka bakabaye giye buza kubashishikariza gutaha kugira ngo tumenye abateza ibibazo mu gihugu n'abatabiteza.
Murakoze.
Murakoze.
Reka bishure mwishure Jean Bosco.
Yego, Habimana narakoze ariko kimwe gusa umutekano icyo umuntu yahunze mu gihugu cyabo cy'amavukiro cyuko yarahanse ariko twahunze umutekano muke rero ko twarahunze umutekano muke n'ubuco no mubwira kumbure kuri we arabibona bivanye n'ahari ariko kuri twebwe twe twahunze turazi ko mu gihugu cy'amavukiro kugeza ubu atamutekano ugaragara urasesuka ngira ngo arumva abariko abagenda bagira ibibazo hirya no hino arazi arumva abagenda batugwa ibiziga mu ngo zabo ngira aravyumva arumva ibiriko biracika hirya no hino isasu z'igihugu ziravuga ese uyo mutekano yumva muri icyo gihugu niyumvira yuko kumbure numwe n'undi icambere gikuru kugira umuntu ahunguke canke asubireyo nuko abayumva mu mutima yuko afise umutekano rero nogaruka ndamubwira yuko kumva ngo umutekano mu gihugu cyatwakiriye kugeza uno munsi twebwe turabona yuko umutekano usesuye ko turi mu mutekano turajyama tugasinzira kandi turumva yuko uno munsi ducungere kandi bimeze neza rero hasigaye numva igihe nticyagera tuzohunguka hageze ariko muri uno mwanya hariho byinshi bikenerwa nk'impunzi hariho byinshi bikenerwa nibyo twari twavuze hari abakenera akazi hari abakenera ibyangombwa kanaka mu tundi tuntu na rero kuduha indangamunzi numva yuko nta kibazo byari birimo ikindi gisigaye nihagera abantu bazotaha igihugu cyamaze kugira umutekano kuko umutekano nitwe tubona kandi nitwe tuyumvamo nico no mwishura.
Murakoze. Yari umutumire wacu Jean Bosco kwibishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mwikandi ya Mahama mu Rwanda. Tukaba tuvuga ku ngingo ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR byafashe yukubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimo impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi. Amakarata akaba ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye nk'uko umutumire wacu yabisiguye. Ndashimi rero umutumire wacu Jean Bosco kwibishatsa yoboye impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda. Shimiye mwemwe mwese mwakurikiranye ikiganiro baduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Nkaba mwese ndabifurije ibihe byiza. Ndabasaba kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugire mwese ibihe byiza.